Iyi ni Radio Ijwi ya Amerika. Radio Ijwi ya Amerika isamirana i Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda mu Burundi bitwagira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 ku metero 22 mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu Ijwi ya Amerika kuri internet turi kuri website akaburungu radio yacu vewa.com. Mwiwe nchuti mwese munduteza matwi muri kumwe na Frederic Nkundikije. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye avuga ko umugambi wo kurwanya ihona ry'amashamba ataco urashikako. Perezida wa Kenya William Ruto yatangaje ko igihugu cyiwe kizokuraho visa mu mpera z'umwaka ku banyafrika bose bazogendera icyo gihugu. Afrika y'epfo kuri wa mbere yasabye ishyirahamwe mpuzamakungu ni kurungika inteko zijejwe gukingira mu buryo bwihutirwa abasivile baba mu ntara ya Gaza. Afrika y'epfo ONU yatangaje rero ONU yatangaje ko ibiharuro bishasha ifite byerekana ko hariho abantu imiliyoni 6.9 bateshejwe ingo zabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aya makuru yose hamwe n'andi twateguriye ntiyagira umuja imukanye. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Perezida wa Kenya William Ruto yatangaje ko igihugu cyiwe kizokuraho visa mu mpera z'umwaka ku banyafrika bose bazogendera igihugu cyiwe. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Fidele Nyongabo.
Perezida William Ruto yarashimikiye ku kamaro ko gukuraho visa ku bihugu byo ku mugabane wa Afrika mu kuvuga ko atakamaro zibigirira. Umuryango w'Ubumwe bwa Afrika umaze igihe ukurikirana umugambi wo korohereza uruja n'uruza rw'abantu ku mugabane wa Afrika ata visa zibanje gusabwa. Naho hari amasezerano yabaye hagati y'ibihugu n'uturere tugize uwo mugabane, intambwe mu ntumbero yo gukuraho visa ku banyafrika bagira ingendo zari kwezi. Perezida wa Kenya William Ruto mu ijambo yashikirije mu ikoraniro mpuzamakungu ku vyerekeye gukingira amashamba cimeza hamwe no kugwanya ihindagurika ry'ibihe ryabereye ku mugwa mukuru wa Congo Brazzaville mu mpera zindwi turangije, yarerekanye ingaruka mbi zo gusaba viza kubagira imirimo y'ubudandaji abagwiza atunga n'abagira ingendo. Yatangaje ko mu mpera z'uyu mwaka ta munyafrika n'umwe azosubira gusabwa viza kugira ashobore kuza muri Kenya. Gushika mu mwaka w'2022 amazinga ya Seychelles n'ibihugu vya Gambia na Benin nivyo vyonyene birekurira abanyafrika bose kuvyinjiramwo ataviza babanje gusabwa.
Urakoze Fidel. Afrika y'epfo kuri uyu wa mbere yasavye ishirahamwe mpuzamakungu ni kurungika inteko zijejwe gukingira mu buryo bwihutirwa abasivile baba mu ntara ya Gaza ibitero vy'amabombe vya Israeli. Ni mu gihe Israeli yongereje ivyo bitero mu kwishura ku bitero vyihaye inkumbi umurwi Hamas bakoze ku butaka bw'ico gihugu mu ndwi ziheze. Ni inkuru dushikirizwa n'ubundi na mugenzi wacu Fidel Nyongabo.
Mu gutera ako kamo, Afrika y'epfo yerekanye ko ishigikiye abanyapalestina kurusha ibindi bihugu bitari bike. Bimwe muri ivyo vyasavye ko habagahengwe hamwe no kugurura amayira yorekurira imfashanyo gushika mu ntara ya Gaza. Afrika y'epfo imaze igihe ivugira amahoro mu karere ko mu buseruko bwo hagati bw'isi, igereranye kugena abanyapalestina bamerewe n'igihe ico gihugu cari ku ntwaro karyanisha imiryango ya apartheid yarangiye mu mwaka w'1994. Perezida wa Afrika y'epfo Cyril Ramaphosa yarashikirije icifuzo co kuba umuhuza mu ntambara hagati ya Israel n'umugwi Hamas. Afrika y'epfo kandi mu ntango z'uku kwezi yatangaje ko umushikiranganji ajejwe imigenderanire wayo yavuganye ku telefone n'umuyobozi w'umugwi Hamas kuvyerekeye gushikana ifashanyo mu ntara ya Gaza. Ivyo naho Afrika y'epfo itangaza ko idashigikiye umugwi Hamas. Abanyapalestina muri Gaza batangaje ko Israel yakoze ibitero bikomeye vy'indege z'ingwano na vya muzinga mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere. Ubushikiranganji bujeje imigenderanire bw'ubutegetsi bw'abanyapalestina bwatangaje ko imiryango itari mike yazimanganijwe mu ntara ya Gaza mu ndwi zitatu zirangiye.
ONU yatangaje ko ibiharuro bishasha ifise vyerekana ko hariho abantu imiliyoni 6.9 bateshejwe ingo zabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Rohayana Itangishaka.
Kuri uno munsi wa mbere ONU imenyesha ko intambara hagati y'abarubeli ba M23 n'igisirikare ca leta ya Kongo yongerekanye mu ntara ya Kivu kuva mu ntango z'uku kwezi kwa cumi. Onivuga kandi ko iyo ntambara ikaze cyane cyane mu buraruko bw'umugwa mukuru wayo Goma. ibiro vya ONU bijejwe abimukira bimenyesha ko abantu benshi bahunze ingo zabo ariko bagumye mu gihugu hagati. Ivyo biro bivuga ko abo bantu bakeneye imfashanyo z'ibintu by'ubuzima bwa misi yose mu buryo budasanzwe. Mu rwandiko bashize habona ivyo biro bigira biti OEM iriko irongereza utwigoro twayo to kwitaho ibibazo bibandanya kwibonekeza muri Congo mu gihe ibitigiri by'abamaze guteshwa ingo zabo bigeze ku miliyoni 6 n'ibihumbi 900 mu gihugu. Bongeye ko bati ico ni gitigiri kinini cya mbere kitari bwibonekeze. Umugwi M23 umaze kwigarurira ibice bitari bito by'ubuseruko bw'igihugu cya Congo kuva muri 2021. Uwo mugwi n'umwe muri myinshi yafashe uduce tutari duke tw'igihugu, naho muri Congo hariyo inteko mpuzamakungu zijejwe gucungira umutekano. Ibiro vya ONU bijejwe abimukira bimenyesha ko kuva mu kwezi kwa 10 abantu bashika ku miliyoni 5,600,000 baba mu buseruko mu ntara ya Kivu y'uburaruko, iy'ubumanuko, muri Ituri no muri Tanganyika. ONU igira iti turakeneye kurungikayo imfashanyo ku bantu bazikeneye mu buryo bwihuta.
Urakoze Oriana inteko za Izayeli imodoka vya Blende kuri uyu wa mbere zinjiye mu gice cyo muraruko bw'intaragaza zaguye ibikorwa byazo kurushiriza muri iyo ntara. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Fidel Niyongabo.
Itorokanizo ry'amakuru ryo muri Amerika Associated Press ryatangaje ko ryaronse amasanamu ya video yerekeye ikimodoka cya Burende n'ikimashini cyo gusenya amazu byazibiye ibarabara rikuru riva mu ruraruko rija mu manuko bw'intara ya Gaza. Israel ivuga ko Abanyapalestina barikoresha mu guhunga ibitero by'inteko zigwanira ku butaka zayo zinjiye muri Gaza. Igisirikare kigwanira mu kirere cya Israel cyatangaje ko cyakoze ibitero mu bibanza 600 mu ntara ya Gaza mu masaha 28 arangiye. Israel yavuze ko yakoze ibitero muri Siriya na Liban. Igisirikare cyayo kuri uyu wa mbere cyatangaje ko byari mu ntumbero yo kwishyura ku bitero byakozwe ku butaka bwayo biturutse muri ibyo bihugu byombi. Igisirikare cya Israel cyatangaje ko mu gutana mu mitwe kwabaye hagati y'inteko zacu n'abo cisaba ko iterabwoba mu ntara ya Gaza cishemwo abatari bake bari biyugaraniye mu nyubakwa no mu mayira ari munsi y'ubutaka bari bagerageje gutera inteko zacu. Yamara umuguye amaso batangaje ko abagwanyi babo basambuye imodoka vya Burende vya Israel bakoresheje misile mu buraruko bwa Gaza. Bataye ivyatsi amakuru avuga ko inteko za Israel zinjiye ku butaka kure muri Gaza. Nta makuru yigenga yashoboye kwemeza ivyatangajwe n'izo mpande zombi.
Ayo yaramwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Barakoze bagenzi bacu bayadushikirije ni kuri radio yanyu ijwi rya Amerika ya Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mubandaje rero mukurikirana ibiganiro byacu no kuri internet kuri adresse ikurikira web3@kaburungu radio yacu voa@kaburungu.com. Nuko mvyumvise ubona kanya kubashikiriza amakuru avugwa mu karere ka Afrika ibiyaga binini. Tuyatanguriye mu Rwanda aho leta y'u Rwanda yatangaje ko bitarenze ku kwezi kwa gatanu umwaka uza w'2024 imiryango 80 ituye hafi ikimoteri cya Nduta izoba yamaze kwimurwa. Abashinga amateka bifuza ko byokorwa mu buryo bwihuse kuko abo banyagihugu abayeho nabi. Ni inkuru dushikizwa na mugenzi wacu Asumta Kabonyi.
Ku gicamunsi cyo kuri uyu wa mbere, komisiyo y'ubutaka, ubuhinzi, ubworozi n'ibidukikije igejeje ku nteko rusange umutwe w'abadepite umwanzuro wavuye mu isuzuma yakoze ku kibazo cy'abaturiye ikimoteri cya Nduba. Aba basaba guhabwa ingurane bakimuka byihuse kuko guturana nacyo bikiri ubuzima bwabo mu kaga. Depute Mukabuna ni Christine, vice president w'iyi komisiyo, niwe wagejeje umwanzuro ku bagize inteko rusange.
Kuri minisiteri y'ibikorwa remezo, gukemura ikibazo cy'abaturage baturiye ikimoteri cya Nduba bagahabwa ingurane no kugaragariza inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite ubwo cyakemutse bitarenze Gicurasi 2024.
Uyu mwanzuro ntiwanyuze abadepite kuko bagaragaje ko ku bwabo abaturage basigaye ku kimoteri cya Nduba bakabaye barimuwe kera mu myaka 3 ishize kuko babariwe mu mwaka w'2021.
Nagize amahirwe yo gukorera muri uriya murenge nta kwezi gushize. Urinjira mu nzu yabo wareba n'imibereho yabo, isazi ziba zuzuye, aho batekera, aho barira, aho barara, ni ikibazo gikomeye cyagakwiye ubwihutirwe. Ntabwo twakagombye gutanga umwanzuro ugeza mu kwezi kwa gatanu urebye emergency yo kwimura aba bantu kuko n'abantu bafite ikibazo gikomeye.
aba bantu bakagombye kuba barishyuwe muri 2021 uwo mwanzuro warafashwe icyo gihe itegeko dufite rivuga ko byibuze iminsi itarenze 120 bagomba kuba bahawe ingurane nyakuba speaker ndabona hatarimo guhubwihutirwe bukuye kino kibazo kuko icyambere n'imi nzego zose zemeranya ko ubuzima bwabo bwa buri mukaga bakomeje kuba hariye ntabwo numva impamvu byatwara indi myaka ibiri binyuranyije n'iki itegeko risaba kugira ngo noneho bikorwe
Ukwezi kwa gatandatu ijwi rya Amerika ryasuye aba baturage barigaragariza ko babayeho mu buzima butaboroheye kubera umuntu uguturuka mu kimoteri cyando
ingaruka ziri hano hantu ni uburwayi buturuka ku myanda iva mu bibira byobo biva mu misarane y'umujyi wa Kigali ari igisazi ziza
twarwaye indwara z'ubuhumekero turongera turwara inzoka uburi munsi mba ndi ku mitsi
do ubu natumbye kubera umuntu ukora akomeje kumva kuko ndimo cece ubu natumbye
nyuma y'ameza n'ijwi rya Amerika rivuye kuri icyo kimoteri na nubu abaturage bongiye kumvikanisha ko ubuzima bwabo buri mu kaga kubera umwanda uturuka muri iki kimoteri
icyo twifuza rwose nuko twatabarwa nago dushaka inyungu kubyo twabariwe cyangwa ngo tubarirwe wende igihe tugezemo batubabare badutwishye ibyo batubariye kuko tumeze nabi wabana baricaye ubu nta mwana uri kwiga
hari kidende cy'amavite kigiye kugusaduka ku buryo tudushwanyukiramo ubu tuba dufite impungenge twaratatse ntawe tutabwiye
twararambiwe twavuze icyo dukora
reba ubwo imyaka ibiri n'igice ishize batubariye
buri munsi tuba tubiwe buri munsi barabivuga byabaye amagambo
ikimoteri cyanduba gihurizwamo imyanda ivanwa mu mujyi wa Kigali yose abayobozi b'uyu mujyi basobanura ko iyi myanda yiyongereye kuko n'abatuye uyu mujyi biyongereye ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali buvuga ko guhera mu mwaka wa 2012 bamaze kwimura abaturage 821 bari batuye mu mbago z'ikimoteri cya Nduba mu gihe abagera kuri 80 aribo basigaye kwimurwa umujyi wa Kigali utangaza ko wimura abaturage buhoro buhoro kubera ikibazo cyo kubona ingengo y'imari ihagije leta ivuga ko imiryango igera kuri 80 ari isigaye kwimurwa bikaba bisaba ingengo y'imari ingana na miliyari 2 z'amafaranga y'u Rwanda abadepite basabye leta ko yazayakura ku ngengo y'imari ivuguruwe mu kwezi kwa mbere umwaka utaha hatabayeho kurindira umwaka utaha wa 2024 mu kwezi kwa gatanu Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika I Kigali
urakoze Asumta umunya politike atavuga rumwe n'umutetsi mu Burundi akaba n'umukuru mugambwe CNL agatondwasa yemeza ko atarota yicana na kagwi k'abantu 10 bari muri biro politike y'umugambwe baherutse gutangaza ko bamukuye ku burongozi bwa CNL mu kiganiro cyihariye yahaye Eloge Wilikaneza Rwasa atangura avuga ko abona icuka cha politike mu Burundi muri kigi
bigaragara ko umugambo uri ku butegetsi uri gukora ibishoboka byose kugira ngo wiharize urubuga rwa politiki gutyo ubona amahirwe yuko woba ari uri mu nzego wonyine kandi ibyo ntibabitanguye no munsi kuva muri 2020 icyo gihe umugambwe uri ku butegetsi warugitwagwa n'urongoye igihugu no munsi wakoze ibyo ushobora byose kugira ngo abatware bose kuva hasi gushika hejuru babe abo mu mugambwe CNDD-FDD uyu munsi rero kubera ko muri 2025 hazoba amatora y'abashinga amateka icyo tubona nuko bashaka ko inama nshinga amateka na nyenguzo amateka zokwiharizwa n'uwo mugambwe wonyine ibi ndabivuga kubera yuko nta wundi mugambwe n'umwe uri ku rubuga ubu kiretse CNDD-FDD niyindi migambwe icuditse cyane na CNDD-FDD hagize ugira icanegura baramutera igitsure gikomeye ahantu utankarorero utwara mugambwe Kodebu ejo bundi sinzi Twitter yanditse anegura uko ubutegetsi bwifashe yaramaze iminsi mu buroko agira amahirwe gusa ariko abantu bose bakomye induru tinyabona nyabona arahita baramurekura ariko bari bamufunze ubona atacyo bamuziza mu byukuri ibi kandi anabivuga kuko umushikiranganji w'intwara yo hagati mu gihugu ashigikiranye n'akagwi k'abantu bashaka kwiyomora ku mugambwe yafashe ingingo ubwambe na mbere zitari mu bubasha bwiwe nk'uko uvuga ngo aragwije n'ubusa ibyavuye mu ikoraniro kaminuza y'umugambwe nk'icyo gikorwa n'igisata kimwe mu bisata bya sentare nkuru y'igihugu aho naho nyene kugira ngo bafate ingingo nk'iyo nuko iyo ngingo iba yateje umudugararo mu gihugu cyanke ikaba iyo hungabanya igihugu kiranoneho kugira ngo ufate igihano uhana ikosa ryakozwe ntushobora guhana umuntu ngo wiketse ko cyoshobora kugenda gucange kuriya urumva rero yuko icyuka cha politike muri make mu Burundi cifashe nabi ibyo rero ntibiteze imbere demokarasi na buhoro buhoro kandi ariyo abarundi bipfuza kuba
hari abantu 10 muri 20 bagize ugwego nyobozi gumugambi bavuze ko baguhagaritse hanyuma baravuga bati ntitwifuza ko gutwara umugambwe twifuza ko hoba ukumvikana uyu munsi muri teguye kwabo bantu mushobora kwicarana nabo
ikibazo si cyo kwicarana nabo ikibazo ni cyo kurondera ineza y'umugambwe ubwa mbere na mbere ingingo ya 49 niba ntihenze y'amategeko ngendegwa ko y'umugambwe ivuga neza yuko kugira ngo umukuru w'umugambwe akugwe mu banga nuko aba yitavye imana cyanye atagishoboye kurangura ayo mabanga cyanye atari hafi ugwego rukuru rw'umugambwe ni ikoraniro kaminu iryo riri hejuru y'umukuru w'umugambwe riri hejuru y'ibiro bikuru riri hejuru y'inzego zose uwo mushikiranganji nareke kwitoza utunyoni natureke tugira ikoraniro kaminuza nta hantu ramwe ku isi birakaboneka umuntu ahani gucaha atakoze
amwe tukoshika mu itegurwa ry'amatora ya 2025 y'abashinga amateka n'abakenguza amateka ibintu bikeneze gute hari novuga indinyanyuro muyibaza muzoshira mu ngiro kuko byagiye biboneka igihe mwakwa FNL mwahavuye muja mu runani munyuma murakora FNL umunsi biramutse bishitse hari ico muri yumvira
ntawo tumwanya ngo reka yumvira ibindi ibisigaye simenye ibanga uwo mushikiranganje w'intwara yo hagati ariwe yemerera imigambwe kubaho igihe kimwe turi mu byiwe yatweretse umurundo we impapuro z'abantu basabye kwemererwa amashengero n'imigambwe yavuze ngo nta yindi migambwe azokwemera uyiharira amazi urumva rero ntawo tumwanya ngo reka aja gukuruguta ibyafuruguta
kumwanya wihuta mu gihe umushikiranganje atoba rakora cyangwa yumva ukamo kanyu mbega muri yumvira kuzohava muja nko muri za sentare
z'i Burundi nibaza ko sentare z'i Burundi n'ukuri sinanirwa kurenganura abantu ku karimbi k'itongo urubanza rwa politike sinibaza ko rwoborohera guca ko baro guta umwanya kandi kiranoneho n'umukuru w'igihugu yama yavuze ko ubwo butungane bugwaye businzikaye noneboza ku muntu asinzikaye gushaka imfashanyo agufashe guta gufasha iki kandi agoyagoye ni ngorane
Rwasa Agaton yaramaze iminsi i Nairobi muri Kenya mu nama yahuje abanyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi bo ku mugabane wa Afrika. Dukubitire muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho impunzi z'abanyarwanda ziba mu buseruko bwa Kongo zivuga ko zikomeje guhura n'ingaruka mbi mu gihugu cyarimo gukumirwa n'andi moko n'inkuru dushikirizwa na Jimmy Shukana bakomera.
Izi mpunzi zigwiriye mu izahunze ziva mu Rwanda mu mwaka w'1994 nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Zinjiriye mu bice bitandukanye byo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zikwira no mu zindi ntara zikikije uburasirazuba bw'igihugu. Ishami rya Loni ryita ku mpunzi ya SER ryemeza ko kuviza impunzi zagera muri Congo hatangijwe ibikorwa byo kuzisubiza mu Rwanda. Muri raporo ya ONU hari umubare munini w'izi impunzi umaze kugaragara ko zifite ubushake bwo gutaha kuva aho igikorwa cyo kuzicyura gitangiriye muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Mu mwaka wa 2022 HCR ivuga ko abantu bagera kuri 230 buri cyumweru aribo wasangaga bafite ubushake bwo gusubira mu gihugu cyabo. Kuva mu mwaka wa 2005 kugeza mu ntangiriro za 2022 hamaze gucyurwa impunzi 3,700. HCR ivuga ko umubare w'abashaka gutaha wagabanutse cyane ugereranyije n'uwari witezwe n'abashinzwe kubakira. Bavuga ko kuva bagera muri Congo ubuzima bwakomeje kubabera bubi cyane.
Nkambi zibayeho ageza leta y'u Rwanda iza gutera muri Congo isenya ikambi zari zihari ubwo abantu barashwiragira turatatana.
Nahunze muri 1994 nahunze intambara yari yabaye mu Rwanda ubwo turahunga tuza hano muri Kongo. Ubwo turahunga turatatana turirukanka amashamba bamwe barapfa abandi barasigara ubwo kugeza ni umunsi wa none abandi hano muri Goma.
Nyonzima Alphonse ni umusaza w'imyaka 71 tumusanze hamwe n'abagenzi be mu kazu gato cyane gafite amabati ashaje avuga ko ibintu bitameze neza habe na gato.
Ni kuvuga ngo tuba mu buzima bugoye cyane bitewe n'imibereho iranga kubona akazi. Akazi tubonye tubona amafaranga ataduhaye wabona akazi ukabona nk'udufaranga tudahagije mu muryango igufite abana n'umugore ugasanga wakora nka 3,000,000 z'amakongore nubwo ntacyo zamara rimwe na rimwe kaba kabuze ubwo ukihangana ukanabura ubufasha nta bufasha turabona.
None kubera iki mudataha?
Gutaha nuko tubona nta mutekano twabona.
Emmanuel Sebakigawe avuga ko ababazwa no kubona imiryango ishinzwe kugoboka impunzi batererana bityo bigatuma bigunga. Hari icyo yumva ku cyakorwa mu rwego rwo kubafasha gusubira mu buzima busanzwe.
Hano muri Kongo ubuzima bwanjye ngenewe ku buzima bwanjye n'abagenzi bajye baduturanye hano muri Kongo b'imbunzi turaba mu buzima bubi cyane. Twahunze tuzi neza ko HSR iri butwakire ikajya dushakira imfashanyo ariko yaradutereranye abenshi nta kintu tubona ndakaryo ndamazi ndakaza uko twakwicara mu wenda byibuze ngo tugire umutekano. No ndakazi tubona wenda ngo uretse kujya guterekera kaguhingira umuturage cyangwa ugafata umupanga ukajya gushaka kujya mu ishyamba kugira ngo uricurari turi buzima mubi cyane. Mbese
uretse kubura ibibatunga n'ibindi bikenerwa mu buzima bwabo bwa buri munsi izi mpunzi zivuga ko zihura n'ikibazo cy'ivangura riturutse kuri andi moko babana nayo muri Kongo. Madamu Mukangamije Leodansia afite imyaka 29 yahunze ari umwana muto akurira muri Kongo niho yashakiye umugabo ubuzima bwe ntibwamworoheye.
Ubwo nari ndi mutoya abandi babyeyi abakongomani barafata barancura barana igihe kibakirageze mba ndakuze maze gukura mba nshatse umugabo w'umukongomani. Umugabo w'umukongomani amfata nabi akayaranyura ngo ngiye ngo ndi umunyarwanda akayaranereza nabi ngo ndi umunyarwanda. Ubwo niho cyageze igihe bigeze aho baravuga none nimba uri umunyarwanda ko bene wanyu barahangaha naho wajya kubashaka. Ubwo njya kubashaka ubwo turabonanye imyaka yo nahunze nari mfite ari mfite imyaka 9 nijyanaga nari ndi mukuru ntago mama yamekaga nari nkurikiwe mfite abana bane. Ubwo ni ukujya guca inshuro nabanabonye nkabahahira nabanatayibonye basi.
We yumva ashaka gutaha mu gihugu cye.
Bene wacu bavuze ngo bagiye kubacyura nange nataha muri bo. Bavuze ngo barataha barashaka aho kuba nange naba muri bo ngacunga abana banyu kuko njyewe abagabo bino urabashaka ngo uri umunyarwanda kuko njyewe nta muryango wino nari mfite nani bene wacu b'abanyarwanda bavugaga kiya ngo uko munyarwanda.
Hari abandi bavuga ko badatekanye bitewe n'uko bari hafi n'umupaka uhuza ibihugu byombi ni ukuvuga u Rwanda na Kongo. Bavuga ko baterwa ubwoba na bamwe mu bayobozi bityo bagasaba HCR kubashakira ahandi baba hatari mu mujyi wa Goma. Leta ya Kongo ntabwo yagize icyo isubiza Radio Ijwi rya Amerika ku bijyananye n'umufashize impunzi zaba zibona kuva zagera muri Kongo. Kugeza ubu ntabwo umubare w'impunzi z'abanyarwanda ziri muri Kongo uramenyekana neza ariko muri raporo yo mu ntangiriro z'uyu mwaka wa 2023 HCR yatangaje ko mu mwaka w'ibihumbi bibiri impunzi 77 arizo zasubijwe mu Rwanda. HCR yongeraho ko abakiri mu mashyamba ya Repubulika Demokarasi ya Kongo barenga 44,000 aba bakaba bagwiriyemo abagize umutwe wa FDLR urwanya leta y'u Rwanda. Jimmy Shukrani bakomera Ijwi rya Amerika Igoma.
Muri kamera bandanya kumeza iradio Ijwi rya Amerika dukubitire mu Burundi aho abakoresha amabarabara yo ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura bidoga bakavuga ko bashaje kandi ko bononera ibyuma byabo basaba ko yosanurwa. Umuyobozi mukuru w'ikigo kijejwe amabarabara avuga ko umugambi wo kuyasanura uhari ariko ko uburyo bw'amafaranga butaraboneka. Ni inkuru Ijwi rya Amerika gifatanije n'abakunzi bayo mu somerwa na Thierry Ndayishimiye.
Amwe mu mabarabara sinzikaye cyane ni nk'ibarabara nimero zitatu Bujumbura Rumonge agace gaherereye mu mazone ya Kinindo na Kanyosha turi mu bumanuko bw'igisagara cy'ubutunzi Bujumbura. Ushitse muri ako gace ubwa mbere iyo kwibaza nimba kari karashizwe mu kaburimbo. Abagendesha amakinga, amapikipiki, amatagisi n'amabisi bavuga ko ibyuma byabo bihononekarira kandi ko n'ubuzima bwabo buhasigara.
Nka twebwe tugendesha ibyuma kubera ibarabara riguma ryononekara ari n'ibinogono byi ishi
ukuri ibarabara ririfashe nabi gose cyane kabisa tuvuga yuko nahantu hahoraga kaburimbo hose ubungira ngo wege murari bahabona hose gusa nibinogo gusa nibinogo gusa kabisa imodoka zacu zirahahonera zirahonera cyane n'ukuri bashimo imodoka zacu zononekaye gose nibishimo gusa twe ntituzi ibyo turi bukore kabisa
no mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura abahaba n'abagendesha ibyuma bavuga ko amabarabara atera sinzikara akarorero ni barabara nimero 9 Bujumbura bubanza agace kari hagati y'amazone ya Ngagara cibitoke na Kinama naho nyene ahahora ikaburimbo harangwa ibinogo gusa abaricishamo ibyuma nabo nyene baba azwa nuko ibintu byifashe
dushobora gukora ijwi yose tutagwaye umugongo byuma byacu birahasinzikarira mamurutisera avunagurika mundwi tuja mu igaraje nkituruzenga zine
kumuso kumuso mwiri barabara byabanza amasambanya gumari yongera ibi rero bipa kubera barabara nibi cyane
vuri guye amazi kisanga yabaye meshi akaja gahagashaye bari mvuri taragwe vumbe cyari gishye cyane gatuma namaso yononekara
mu mabarabara yo hagati mu gisagara cy'ubutunzi Bujumbura hari yaca hari inyubakwa zikomakomeye nayo nyene ateye agahinda muri ayo harimo igitiriwe umuryango mpuzamakungu ONI Avenue des Nations Unies riri muri quartier Kigobe yepfo muri zone ya Ngagara rica kandi imbere y'inyubakwa y'ubuserukizi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika abakoresha iyo barabara ntibatahura igituma gibagiwe
ko byukuri ribarabara ntiritworohereza na gatonya murabibona namwe ngene rimeze cyuzuye ibintu ko cyuzi ibintu bimeze nk'amabuye byaramaze kononekara byaramaze kononekara imodoka zacu zirahagira ikibazo donc imodoka nishobora kumara ukwezi iyo tire zitarononekara ni ukuvuga ngo twama mu igaraje iyo imvura iguye hoho rero ni danje kuko nari ikinogo ntushobora kuhabona
abakoresha amabarabara yo mu gisagara cy'ubutunzi Bujumbura basaba ko ayo mabarabara yose anugwa babazwe n'ingene ayo mabarabara meze kandi bama batanze amakori n'amatagisi leta ivuga ko abava ko akaba bagaruka ko ariko iyo mvugo ni jane n'ingiro
ikore turaritanga bakavuga yuko bagomba badukorera ibarabara ariko ntigigera bijya mu ngiro byo rero biratubabaza
hariho n'amafaranga aho nyene twaba dutanga mu mwaka ku mwaka 2050 tuvuge nko ku taxi ayo mafaranga ngo yari yateguye kugira ngo amabarabara akogwe kuva tuyatangana n'uba amabarabara aracyari kujya nyine
urabona ibi bihe turimo amadokima guma duga tusaba leta rero ko iyo dufasha ibarabara bakarikoresha
umuyobozi mukuru w'ikigo kijejwe amabarabara mu Burundi ARB yishura ko muri rusangi hari umugambi wo gusanura amabarabara yaba yaje mu gihugu hagati canke yo mu bisagara ariko Sylvestre Nsanze rugeze yabwiye abakunzi b'ijwi ry'Amerika ko habaye ibura ry'ibikoresho kugira ibyo bikorwa byo gusanura ayo mabarabara bitangure
samabarabara yose twoca dukorera icyarimwe kuko n'uburyo ntibubitwemerera ko dushobora gukorera amabarabara rimwe yose y'u Burundi icyarimwe hariho amabarabara tuzoca twihutira cyane gusumba yandi n'iri barabara riva mu Kigobe aho bita kuri PAF rigenda rica imbere ya ambasade y'Abanyamerika ni barabara ribabaye cyane rikeneye ko isubirwamwo n'acyo gituma riri mu ya mbere azoca atangurirwako
ibintu biruko mu gihe muri no mwaka wa 2023 ushiru 2024 mu mafaranga leta iza yaratanguye gukoresha ikigo cy'igihugu kijejwe amabarabara mu Burundi gitegekanirijwe amafaranga y'amarundi arenga gato imiliyaridi 37 amafaranga bahinga mu byo kubaka amabarabara batashimye ko bakunze ibijwi rya Amerika babafata amajwi bavuga ko ari make bafatiye kukuna amabarabara yo mu gihugu yifashe muri kino gihe
urakoze cyari iva mu kanya gato turasozera ibiganiro byacu ariko tubibutse inkingo zimwe zimwe zari zigize amakuru tukavuze ko leta y'u Rwanda yatangaje ko bitarenze ukwezi kwa gatanu mwaka uza 2024 imiryango 88 ituye hafi y'ikimoteri canduta izoba imaze kwimurwa twabwiye kandi ko umunyapolitiki atavuganwe n'ubutegetsi mu Burundi agatangwa sawu arogwe mugambwe SNL yemeza ko atarota icana n'akagwi k'abantu 10 bari muri politique bureau politique y'umugambwe baherutse gutangaza ko bamukuye ku burongozi bw'umugambwe Juti mwese rero mwa duteza matwi aha niho turangirije ibiganiro byacu byo kuri saha. Turashimiye ingenieur yadufashe mu ngabwe ivyuma, tukadushimiye na Nadia Taha yadufashe kwigiranya ibiganiro. Turashimiye bagenzi bacu bose bagize uruhara mu kugira ngo aya makuru ateguwe kandi abashikire. Turabashimiye namwe juti mwese mudahengeshanya kudutega matwi. Mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.